Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kino mu Kinyarwanda. Cuti mwese muduteza amatwi ndabaramukije mwiriwe neza. Hano mu isi ya gatanu muri kumwe naho zina munezero. Kaze mwese mu biganiro byacu.
Ahubwo bigiye koroha kuko inomero twahora dukoresha 113 abari bayimenyereye cyane abarabo mu gisagara cya Bujumbura. Mugabo iyi y'ijana n'icenda abenegihugu izashobora kubafasha.
Uyo ni Opepe de Ndizeye Jean Bosco arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo mu Burundi ahavuga ko kukamaro ka numero ya telefone y'ubutabazi itishurwa. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe urugendo kuri uyu wa kabiri muri Leta ya Philadelphia aho yagiye gufasha umukandida Hillary Clinton asanzwe ari mu karuhuko inyuma yaho afatiwe n'indwara yo mu mahaha. Igihugu cy'Ubufaransa kimenyesha ko cyakubise intahe mu gahanga abakenyezi batatu bari bafashwe mu ndwi iheze bagirizwa kuba bari kwategura ibitero by'iterabwoba. Ubutegetsi mu gihugu cy'Ubudage bumenyesha ko bwafashe abagabo batatu bikekwa kuba ari abagwanyi ba Leta ya Kiisilamu barungitswe naho mu Budage mu mwaka uheze. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biremeza ko mu kwezi guheze uwahoze ari umuvugizi wa Leta ya Kiisilamu ari nawe yarajejwe gutunganya ibitero by'uwo mugwi yagandaguwe mu kwezi guheze. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya gato. Imbere yaho ariko reka uyu mwanya tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere nga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe urugendo kuri uyu wa kabiri muri Leta ya Philadelphia aho yagiye gufasha umukandida Hillary Clinton asanzwe ari mu karuhuko inyuma yaho afatiwe n'indwara yo mu mahaha. Ugo rugendo muri Leta ya Philadelphia Perezida Obama atekanya gufata ijambo ryo gushikiriza ryo gushigikirana ko umukandida Clinton yongere abe mu gikorwa cyo kwegeranya amafaranga yo gushyigikira umugambwe w'abademokrate. Umukandida Clinton yatangaje kuri uyu wa mbere mu kinyamakuru CNN ko ategekanya gusubira ibikorwa by'imiyamamazo mu mpera z'iyindwi. Bompi abakandida Donald Trump n'uwa w'abarepublikani hamwe na Hillary Clinton w'abademokrate batekanya kwerekana mu minsi iri imbere uburyo amagara yabo yifashe. Igihugu cy'Ubufaransa kimenyesha ko cyakubise intahe mu gahanga abakenyezi batatu bari bafashwe mu ndwi iheze bagirizwa kuba bariko barategura igitero imbere ya Cathedrale Notre Dame i Paris mu Bufaransa. Abakenyezi bari hagati y'imyaka 19 na 39 bari bafashwe inyuma yaho hari imodoka yari yafashwe irimwo amacupa y'ivyuka. Ubutegetsi mu Bufaransa bubicishije ku mushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Bernard Cazeneuve bumenyesha ko abo bakenyezi barabanywanyi b'imigwi y'iterabwoba kandi ko bariko barategura gukora ibitero aho mu Bufaransa. Ubutegetsi mu gihugu cy'Ubudage bumenyesha ko bwafashe abagabo batatu bikekwa kuba ari abagwanyi abanywanyi ba Leta ya Kiisilamu barungitswe aho mu Budage mu mwaka uheze. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Thomas Mezier amenyesha ko abo bagabo binjiye mu gihugu cy'Ubudage baciye mu nzira ya Balkani baca bafatirwa mu buraruko bw'Ubudage. Mezier avuga kandi ko abo bagabo bakoresheje impapuro z'ingendo zimwe kandi za magendu zikaba zakorewe mu gihugu cya Siriya. Bamwe muri abo bagabo bari barakoze ibitero by'iterabwoba i Paris mu Bufaransa. Abasirikare baharugwa ku 200 nibo baranguye igikorwa cyo gufata abo bagabo. Umwomenya kandi ko abimukira bashika ku miliyoni aribo bamaze kwinjira aho mu gihugu cy'Ubudage kuva mu mwaka uheze. ivyatumye haba uruhagarara mu Budagi inyuma yaho habereye ibitero vy'abihevye bishika kuri bitatu byakozwe n'abimukira bibiri muri ivyo bikaba byaremanzwe na leta ya Kiislamu. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika biremeza ko mu kwezi guheze uwahoze ari umuvugizi wa leta ya Kiislamu ari nawe yarajejwe gutunganya ibiro ibitero vy'uwo mugwi Abu Muhammad al-Adnan yagandaguwe mu kwezi guheze mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa mbere n'umuvugizi w'igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Peter Cook rimenyesha ko igitero cabaye ku itariki ya 30 z'ukwezi k'umunani arico cyahitanye Al-Adnani yarazwi ku izina rya Al-Bab. Igisirikare cya Amerika kimenyesha ko Al-Adnani yari amaze gukora ibitero bitari bike mu bihugu by'Ububirigi, Ubufaransa, Turukiya, Bangladesh, ibitero yakoze ku ndege. Ibitero byahitanye abantu bashika ku 1,800, abashika ku 4,000 bagakomereka. Al-Adnani yari afise imyaka 39, yari yavukiye mu gihugu cya Siriya, akaba yari yabanje gukorera umuhari Al-Qaeda. Imbere yuko yinjira muri leta ya Kiislamu, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryari ryamufatiye ibihano bijyanye n'amafaranga, inyuma yaho ritangarije ko ari we yarayoboye leta ya Kiislamu muri Siriya, akongera akanayobora ibitero by'iterabwoba. Mwamenya kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yatanze amafaranga agera ku $5 million z'amadolari kugira ironka makuru y'uburyo Al-Adnani yofatwa. Ibimenyeshamakuru bikorera mu gihugu cya Turukiya bimenyesha ko kuri uyu wa kabiri leta ya Turukiya yarungitse urwandiko rwa mbere ruciye mu mategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rusaba ifatwa rya Fethullah Gulen yagirirwa ko yashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi kw'indwi. President Recep Tayyip Erdogan wa Turukiya yabandanije gutuma urutoke Fethullah Gulen ko ari we ari nyuma y'ico gikorwa cyo guhirika ubutegetsi cyahitanye abantu bashika ku 270 bapfuye. Gulen afise imyaka 75, yahungiye muri Amerika kuva mu mwaka w'1999, akaba ahakana ibirego bya Turukiya. Abantu bashika ku 180, harimwo abakozi ba leta, abigisha, abacamanza, baramaze gutabwa mu mvuto inyuma y'iryo hirikwa ry'ubutegetsi. Urutonde rwacu turashikiriza imisi yose kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. mushobora no kudushikira kuri muciye kuri Twitter radio yacu. Ubucamanza ku rwego rwa gisirikare rwatanguye kuburanisha urubanza rwa Major Aimable Rugomwa aregwa kuba yarakubise umwana w'umuhungu w'imyaka 19 kugeza hamwica amukeka ko yamwivye. Ubucamanza burega ko uyo musirikare mukuru asanzwe ari umuganga icaha cy'ubwicanyi, mu gihe we avuga ko yamukubisa mwikiza kuko yaraje kumwiba. Ni inkuru imenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi.
Mu mwambaro we wa gisirikare, Major Aimable Rugomwa yinjiye mu rukiko ari kumwe na mukuru we bashinjwa icyaha kimwe cyo kwica umwana w'umunyeshuri uri mu kigero cy'imyaka 19 witwa Mbarushimana Theogene. Binjiranye n'ababunganira batatu. Major Karara Inosa wari uhagarariye ubushinjacyaha muri urwo rubanza yabwiye urukiko ko Major Rugomwa Aimable ari we wafashe Mbarushimana akamujyana iwe mu rugo akamukubita, yabona amaze kunogoka akamujyana hanze y'igipangu agahamagara umuyobozi w'umudugudu amubwira ko yishe igisambo. ubushinjacyaha bavuga ko umuganga wasuzumye umurambo wa Mbarushimana yavuze ko yarakubiswe icyuma mu mutwe inyuma ku buryo wari wamenetse ndetse n'ubwonko bukagerwaho yari yanakutse amenyo yose y'imbere ndetse ngo yari yacitse intoki ebyiri urwa kane n'urwa gatanu. Majoro Rugomwa we yemera ko ari we wishe uyu musore gusa avuga ko yamwishe arimo kwitabara kuko yari yamuteye iwe mu rugo ashaka kumwiba. Uyu musirikare yabwiye urukiko ko yafatiye Mbarushimana iwe akagerageza gucika undi akamwirukaho ariko bagenda barwana kugeza ubwo majoro amukubise undi agahita apfa. Iyi mvugo ya Majoro Rugomwa yashimangiwe n'abunganizi be bemeza ko abunganira yishe Mbarushimana Théogène atabigambiriye kuko yirwanagaho ashaka guhangana n'umujura wari wamuteye. Abunganizi banasabye urukiko ko ubushinjacyaha bwazakora igenzura kwa muganga bakareba neza ikishe Mbarushimana Théogène. Abunganizi ba Majoro bavuga ko bishoboka ko nyakwigendera yaba yari afite ubundi burwayi bwamuhitanye bakabasaba urukiko ko rwabasabira ubushinjacyaha bukagaragaza neza ku muganga w'inzobere ikishe uyu musore ariko binyuze mu nyandiko z'abaganga b'abahanga. Abunganira Majoro ndetse na ubwe bongeye gushimangira ko ibyatangajwe n'umuganga washyikirijwe umurambo wa nyakwigendera ngo abusuzume tabifataho ukuri kuko uyu muganga atari inzobere muri byo mu mvugo igoranye bitewe n'ubumuga bwo kudidimanga afite. Nsanze imfura mukuru wa Majoro uregwa ubufatanyacyaha mu rupfu rwa Mbarushimana Théogène yabwiye umucamanza ko atemera ibyo akurikiranyweho kuko we yaje ahuruye kimwe n'abandi baturage ko nta ruhare yagize mu rupfu rwa Mbarushimana nk'uko ubushinjacyaha bivuga. Majoro Dr Rugomwa yahise abwira umucamanza ko mukuru Nsanze imfura afite uburwayi bwo mu mutwe binashimangirwa n'abamwunganira mu mategeko bagaragaje ko ibisubizo yagiye atanga mu mabazwa ye mu bugenzacyaha ndetse no mu biganiro bagiye bagirana mu gutegura urubanza bigaragaza ko avuga ibiterekeranye. Ibyo bikaba ibimenyetso simusiga by'uburwayi bwe bwo mu mutwe. Uburwayi bwo mu mutwe ubushinjacyaha ndetse n'urukiko ntibabwemera kuko bavuga ko mu gihe nta muganga w'inzobere urabigaragaza ibivugwa n'ababuranyi nta shingiro bifite. Ubushinjacyaha bwasabiye Majoro Rugomwa gufungwa by'agateganyo iminsi 30 bugaragaza ko ibyaha akekwaho bikomeye ndetse bishobora kumuhanisha igifungo kiri hejuru y'imyaka 2 kugeza kuri burundu. Majoro Dr Rugomwa we yahise asaba urukiko kumurekura agakurikiranwa ari hanze kugira ngo abashe kurangiza umushinga arimo gukoreraho ubushakashatsi ugamije gufasha abagore b'ingumba kubona urubyaro. Aha yavuze ko abagore bagera ku 130 yarimo akorana nabo mu bushakashatsi ubamubuze kandi awafungiye akaba ntacyo yabasha kuhakorera. Urukiko rwanzuye ku isomwa ry'urubanza ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rizasomwa ejo kuwa gatatu itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umurongo wo gutabariza utariha 199 nturamenyekana mu ntara z'uburaruko. Abagendesha amakinga mu gisagara ca Ngozi bavuga ko bagira amasanganya bakabura ikibatabariza. Muri indwi iheze ishyirahamwe Croix Rouge riri kumwe n'ayandi mashyirahamwe ane ryayimaze ririhimiriza abarongoye abandi mu buzi bwa leta no mu mashyirahamwe yigenga mu ntara z'uburaruko kumenyekanisha uwo murongo. Mu gipolisi gikinga impanuka no mu bajejwe intwaro bavuga ko uwo murongo uje hageze. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Nkuko bimenyeshwa n'umuryango utabara imbabare Croix Rouge, mu mwaka w'ibihumbi 2015 haribonekeje ibiza n'impanuka byinshi mu Burundi. Nibyo byatumye uwo muryango wiyumvira gushyiraho ubwa mbere umurongo wa telefone w'ugutabariza. Kubera ko uwo murongo wa mbere wari ugizwe n'ibiharuro byinshi wariha kandi ukagora abanyagihugu kuwukoresha, umuryango utabara imbabare Croix Rouge ufatanije n'ayandi mashyirahamwe ane waciye wiyumvira korohereza abanyagihugu mu gushyiraho umurongo mugufi kandi utariha. Emmanuel Kayengayenge ajijwe gutunganya ivyikoreshwa by'umurongo 199 w'ubutabazi utariha muri Croix Rouge. Yari mu ntara ya Kirundo ku munsi wa kabiri asigurira abaserukira abandi mu buzi bwa leta no mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike imvo n'imvano y'uwo murongo.
Uwo murongo wari 2022 2410 mugabo uwo murongo tubusubirije n'umurongo 199. Mu nyuma rero uwo murongo guhera mu kw'icumi urakora mugabo ntiwakora uko bikwiriye. Kimwe wari umurongo uriha ubutelefonye ko warariha. Icya kabiri wari umurongo muremure mu nyuma mugo tugahura abanyagihugu bikabagonwe bagutabariza ko. Icya mbere kugufata mu mutwe biragoye, umunyagihugu ashikiwe n'ingorane ntiyamara amahera muri telefone. ugahura n'ikibazo.
Mbega icyo gikorwa cyo bagikenewe. Ijwi rya Amerika ryegereye abantu bakunda gukenera ubutabazi kenshi. Nabunguruza abantu ku makinga bavuga ko bakunda kugira amasanganya kenshi bakabura ubatabariza. Twabasanze mu gisagara cya Ngozi aho batubwiye ko uwo murongo atanu wo bari bazi.
Ariko natugendera nazi tugize ingwa ntagira ngo dutabaze. Hama kugonza uri kwatwara umukiriya ntagira umuntu utabaze. None mu gisho so utabaze yakugonze uravunda garagoma yibandaniriza.
Ariho umurongo kwa Roger herutse gushira ahabona witwa 199 ubwo telefona ko wagusa utari hamwe bwa umurongo mwari mubuze.
Ba ntawo turatahura kabisa je umurongo ntawo twari bwumve. Twebwe misanzwe no kubanza kumenya ico wo dufasha. Hanyuma tukamenya ingene tuhamagara ako twabanje kumenya ico wo dufasha uwo murongo.
Misanzwe twebwe mu batagisi bero benshi urabona yuko hari abusanga ta telefone bafise. Hama rero iyo utagize nkatombara uco usanga hari nko mutagisi bero nk'iruhande yawe nyene yo gufasha umwo mwanya nta bica bigorana.
Nizigimana Salvatore ajejwe kumenyekanisha umurongo w'ubutabazi utariha 199 muri Croix Rouge asaba abaserukira abandi bamaze gusigurirwa akamaro kawo kumenyekanisha gushika kure.
N'uyu murongo rero n'umusaje kudufasha kugira twubahuke tuvuge. Twubahuke tuvuge ibitugoye. Genda rero mutumirire abo mwaje muserukira kugira bashobore gukoresha uno murongo, bashobore kugira igikoresho cabo, bashobore kuvuga. Murongo w'199 rero buri ngaho kugira udutorere inyishu y'ibyo bintu byose.
Mu ntara ya Kayanza, Melikiyoro Nyabenda, umuhanuzi wa Buramatara ajejwe imibano n'imico kama avuga ko uwo murongo bamenyeshejwe muri iyi ndwi uje hageze.
Tubona ko uwo murongo uje hageze mu ntara kuko twabona kenshi amagisida menshi abera impanuka nyinshi zibera mu barabara. Hari impanuka usanga n'iz'umuriro, impanuka z'amagisida nk'uko tubivuga, n'izindi nshingwe y'imvura yavuze ugasanga benshi bamenerwa nabi. Rero twe turabona ko ari akarusho hano kandi bizotuma n'inkuru zishika kare. Kuko hari igihe usanga bibera mu makomine kanaka kimutuma kanaka kimukingi kanaka bigateba.
Mu ntara ya Kirundo mu gipolisi kijejwe gukinga impanuka n'ibiza bemeza ko uyu murongo uje kuborohereza akazi. OPPD Ndizeye Jean Bosco arongoye ico gipolisi mu ntara ya Kirundo.
Ahubwo bigiye koroha kuko inomero twahora dukoresha 113 abari bayimenyereye cyane abarabo mu gisagara ca Bujumbura. Mugabo iyi y'ijana n'icenda abenegihugu izashobora kubafasha. Twebwe Croix Rouge na plateforme nationale bari basanzwe bakorana ako kazi ka misi yose k'ubutabazi. Twebwe tubona yuko ahubwo bizatworohera no gushika aho byahora bitugora gushika kuko abenegihugu bazotanga inkuru hakiri kare.
Kugira uwo murongo uboneke, umuryango utabara imbabare Croix Rouge wakoranye n'amashyirahamwe ane ariyo World Vision, OIM, OCHA na Caritas Burundi bakoze igikorwa cyo kumvisha akamaro kawo amashyirahamwe gutumatumanako hakoreshejwe umuhora wa telefone, maze nayo arabumvira arabafasha kugurura umurongo 199 w'ugutabariza utariha. Mu ntara z'uburaruko, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12:00 za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Tubibutse kwimwumviriza ari Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda. Amakuru yacu arabandanya. abantu bari hagati ya 15 na 20 nibo bamaze kuribwa n'imvubu ku nkengera y'imicungararo y'ikiyaga Tanganyika n'uruzi ruvubu mu kiringo cy'umwaka. Abarongoye uruhongore kama gwa ruvubu bavuga ko izo mvubu zijya abantu kubera zavogerewe mu karere zisanzwe zirishirizamwo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Birika neza.
Uruhongore kama rwa Rusizi ruri mu kiyaga cya Rusizi mu karere k'Imbo mu buraruko bw'ikiyaga Tanganyika niho ku bilometero 10 mu burengero bw'igisagara cya Bujumbura. Urwo ruhongore rufise uburinganire bungana n'amahegitari 10,000 na 673 rugizwe n'uturere tubiri, agace karimo ishyamba rya Rukoko Secteur Palmera mu Gifaransa hamwe na Delta, aho gace gatumbereye muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Akarere kitiriwe Delta gakikujwe n'uruzi Rusizi n'ikiyaga Tanganyika. Ako karere nyene nako kabamwe imvubu. Kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze izo mvubu zamaze kurya zirica abantu batari bake. Mbega none niko kivyo bikoko birya abantu kandi mu bisanzwe mu buzima bwa misi yose bitunzwe n'ubwatsi birisha. Inyishu tuyihabwa na Jean-Claude Ndayishimiye arongoye uruhongore kama rwa Rusizi.
Ibyo bikoko by'ukuri novuga nti ubwa mbere sinovuga ko ari byo bigeramiye abantu, ahubwo novuga nti abantu ni babegeramiye. Ibyo bikoko itegeko rihari rishinga imbibe z'ugo ruhongore kama zirategekanya akarere kari hagati y'ugo ruhongore kama naho abantu baba canke barima. Ni zone de transition bayita zone tampo bifise uburinganire bw'amametero 100 impande zose z'ugo ruzi Rusizi. Rero izo metero ntizubahirijwe namba na gatoya ndetse kuzirenga barazirenge baranavogera no hagati mu ruhongore kama nyizina abantu barondera aho bubaka aho barima bivanye n'ibirana ry'abantu. Ibyo bikoko rero ni bikoko bisanzwe bijya ubwatsi n'ibijya inyama n'ibijya kindi cyose bijya ubwatsi n'inkinka. Rero ico gikoko iyo kirishije neza kigahaga kirashobora kurya hagati y'amatona 2 n'inusu n'amatona 3 y'ubwatsi ku munsi kimwe. Ibyo bikoko rero bimaze kuvogerwa hakarimwa aho bitegezwa kurisha, ibyo bikoko ntibiheza ngo sure kuronka aho birisha bica byicwa n'inzara. Iyo nzara igaha bizovyara muri byo intuntu n'umubabaro.
Namwe mwarimye afise imirimo iruhande y'uruzi Rusizi bemeza ko aya mategeko batari bayazi. Uwo mugabo afise umurima w'amatomati n'ivyamo
myaka ihetse siko byari bimeze. Oya twe twaje dusanga ngaha baharima numva n'ubu tugeze kuharima ko niko twasanze kandi ntakuri twogira aha mu bisanzwe ntubabuza kuhangana gucyanya Rusizi gora hatwaye hanini cyane. Oya gora twaye imetero zirenga zicika nka 5 5 unabura uri yabishije n'amasoro yibona siko kwangana kuva kera rutera ruguma rugena rwagura.
Uko uruzi Rusizi rurenga inkomba abantu nabo bakavogera imvubu zagenewe kurisha niko zitera imirima.
Imvubu zatonera rwose zatonye umva turukundo turugira hajya nabo bararimye nabo biragoye kuguma wicaye mira mbona nabo nyimusanga bigoye turagerageza dukazibira ariko ntibishoboka. Aho hantu zahabonye neza urashobora no guhomba gataburundu hanini nubona nk'ubunye nk'ibigori byari biri ngaha aho se yononye izunguruka kw'ibyo bigori byose yarabimaze.
Mu kiringo cy'umwaka imvubu zimaze kwirenza abantu barenga 15. Abajejwe kuzikingira bavuga ko zibica ziko zirondera aho zirisha.
Iyo rero bihurira yo nabo bantu bagiye kurima bagiye kwimbura bagiye kuri udukoko dutandukanye mu mirima birabarya bibivuna kuko mu mutima wavyo bifise umubabaro yuko byishwe n'inzara bibuza aho birisha kubera aho byategezwe kurisha bahavuye bahashira imirima. Rero twoharura tuti nko kuva nko mu kwezi kw'icenda ku mwaka wa 2015 gushika uyu munsi duhereye nko muri komine ya Kabezi gushika mu ntara ya Cibitoki turamaze kubura abantu bari hagati ya 15 na 20 bagandaguwe n'ivyo bikoko vy'imvubu haba kuri Rusizi canke kuri Tanganyika. Mugabo iyo nyifato mbi si nyifato vyahorana cane.
Hari ingingo zimaze gufatwa kugira ngo imvubu zikingirwe n'abantu ntizibarye.
Harafashwe ingingo yuko hacibwa umuserege w'ibirometero bishika 10 kugira ngo tubuze abariko bagomba kubaka mu ruhongore kama. Uwo muserege rero wavuye ubushigwaho urazibira novuga nti muri ako karere twimbyemo uwo muserege ubu haratekanye ibyo binyabuzima birarisha birasohoka bikarya bigataha amahoro. Mugabo aho bamaze kurima cyane kiracari kibazo dutegerezwa kubibumvisha tukabibatahuza neza kugira ngo turabe kubahagarika kurima aho hantu ndetse no kuhakora imirimo itandukanye kuko ari mu ruhongore kama biroroshe ku bwatsi bwari buhari bwatsi kama busubira bukamera ibyo koko bigasaba kubaho.
Imvubu zitanu nizo zishwe mu kiringo cy'umwaka nyene. Zimwe zishwe n'abanyagihugu bashaka inyama canke bazitega mu mirima yabo, izindi nazo zishwe n'abajejwe umutekano bariko bakingira abantu zishaka kurya. Nahata amatohoza arakorwa abajejwe uruhongore kama rwa Rusizi bemeza ko imvubu ziri mu kiyaga Tanganyika na Rusizi zirenga 1,000. Eloge Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Murabandanya kumviza radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundo mu Kinyarwanda urutonde rwacu tukarubashikiriza imisi yose kuri radio Inchuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no kwijwi rya America kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo wezitatu@radioyacu.voa.com mushobora no kudushikira kuri Twitter radio yacu
Murisanga ni ikiganiro kizwi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya America.
Kendi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'America aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ya mara imbere yaho reka tubibutse mu ncamake amakuru avugwa hirya no hino ku isi twabashikirije. President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe urugendo kuri uyu wa kabiri mu gisagara cya Philadelphia muri leta ya Pennsylvania gufasha umukandida Hillary Clinton asanzwe ari mu karuhuko inyuma yaho afatiwe n'indwara yo mu mahaha. Ubwo rugendo muri leta ya Philadelphia, President Obama atekanya gufata ijambo ryo gushyigikira umukandida Clinton yongere abe mu gikorwa cyo kwegeranya amafaranga yo gushyigikira umugambwe w'abademokrate. Na mu gihugu cy'Ufaransa kimenyesha ko cyakubise intahe mu gahanga abakenyezi batatu bari bafashwe mu ndwi iheze bagirizwa kuba bariko barategura igitero imbere ya Cathedrale Notre Dame i Paris mu Bufaransa. Mu butegetsi mu gihugu cy'Ubudagi bumenyesha ko bwafashe abagabo batatu bikekwa kuba ari abanywanyi ba leta ya Kiisilamu barungitswe mu Budagi mu mwaka uheze. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Thomas Mezier amenyesha ko abagabo batatu binjiye mu gihugu cy'Ubudagi baciye mu nzira ya Balkani baca bafatirwa mu buraruko bw'Ubudagi. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biremeza ko mu kwezi guheze uwahoze ari umuvugizi wa leta ya Kiisilamu ari nawe yarajejwe gutunganya ibitero by'uwo mugwi Abu Muhammad al-Adnani yagandaguwe mu kwezi guheze. Ni mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa mbere n'umuvugizi w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Peter Cook rimenyesha ko igitero cyabaye ku itariki ya 30 z'ukwezi k'umunani aricyo cyahitanye al-Adnani yarazwi ku izina rya al-Bab. Ibimenyesha makuru bikorera mu gihugu cya Turkiya bimenyesha ko kuri uyu wa kabiri leta ya Turkiya yarungitse urwandiko rwa mbere ruciye mu mategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rusaba ifatwa rya Fethullah Gulen yagirwa ko yahiritse ubutegetsi mu kwezi guheze. President Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya yabandanje gutuma urutoke Fethullah Gulen ko ariwe ari nyuma y'igikorwa cyo guhirika ubutegetsi cyahitanye abantu bashika ku 270 bapfuye. Tuti namwe bakunzi bi radio ijwi rya America, ibiganiro twabateguriye kuri isaha bigarukiye aha. Ndabashimiye nongera ndabakengurukira bagenzi mwakurikiye amakuru. Ndashimiye kandi abagenzi banje bayateguye hirya no hino mu ntara z'u Burundi n'u Rwanda. Ndashimiye kandi Innocent Kimenyi yageranije bino biganiro. Amakuru mwashikirijwe na Hozi Munezero. Ndabashimiye, ndabifuriza amahoro y'Imana. Mugire umugoroba mwiza mwese, mubandanya kumviriza ibindi biganiro vya radio yanyu ijwi rya America.